Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Mwiriwe nchuti na mwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu wa kabiri turi kwigenekerezo rya kabiri myandagaro umwaka wa 2022 amakuru tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira barasaba abashimitse ko Charles Ndagijimana umuyobozi wa Sokabu yohindirwa kuko ariwe ntandaro y'amabi yashikiye ibitaro Kila Hospital bisabwa ikete ry'umushinga wa manza aburanira abanyamitahe batandukanye bibitaro Kila Hospital iryo kete akaba yandikiye urwego nshingwa ntwaro rwa Sokabu muraza kumva ibiri muri iryo kete. Hari umugwi nawo w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania warungitswe kuri wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwingo wagiye kuraba uko umutekano wifashe mu Burundi hanyuma ugaruke gusigurira impunzi ko zikwiye gutaha, ariko abahunze bo bawutera ivyatsi kuko icyo bahunze n'ubu kikihari. Mu mpera z'aya makuru kandi turakubitira mu ikambi y'impunzi ya Murongwe mu gihugu cya Congo ahavugwa ubukene bw'ibikoresho byo gupima abagwayi. Abagenda n'umugira wa sida bobo basaba kwitabwaho bikwiye. Kaze mwese,
urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa mwese, duhere mu bijanye n'ubutungane. Imyaka indwi iraheze Lieutenant General Adolphe Nshimirimana agandaguwe mu mutego w'abantu bitwaje ibigwanisho. Inyuma y'igandagurwa ry'uwo yahoze arongoye iperereza ry'u Burundi, abasirikare indwi bose bahoze mu gisirikare cya kera baciye bahagarikwa. Kuva bahagaritswe, urubanza rwabo n'ifungwa ryabo byaranzwemo ihonyangwa ry'amategeko atari make nk'uko byemezwa n'ishyirahamwe ya Cat Burundi. Umushingwamanza Ntiburumunsi Jean Claude aravuga ibijanye no kuburana badafise ababunganira hamwe n'igihe urubanza rumaze rutaracika, agasaba ubutungane kwikubita agashi ukubahiriza kiremwa muntu. Kurikira Jean Claude Ntiburumunsi ajeje ugisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akat Burundi.
Abantu rero bafashe itariki zibiri z'ukumunani mu 2015 bashikandwi n'ubu bagipfunzwe, ariko urubanza rwabo rutarahera kandi rukaba rwagumye rusiba kuburanishwa ikavamwo n'uko ruteba rwose, kubera ko umushikirizamanza ariwe yategerezwa gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo ukuri kumenyekane, akaba ariwe yaguma adindiza urubanza mu kuvuga yuko abaza kwagiriza ibyaha abo bantu abarindiriye. Ibyo akabigira kenshi urubanza ruradindira, rukaba rugeze muri imyaka ndwi rutarahera abo bantu bagifunzwe by'agateganyo. Ni aho rero twebwe tuvuga yuko ubutungane ubona yuko ahubwo butashatse kumenya ukuri kuri iyo dosiye, kuko urwo rubanza rutaburanishijwe n'ingoga kugira ngo ruhere. Ikindi twerekana muri urwo rwandiko twasohoye ni uko tubona yuko ubutungane buriko buzifatamwa nabi, kuko rutubahiriza n'iby'ingingo amasentare aba yashyizeko. Muri iyo dosiye hariho uwejejwe n'ubutungane ariko n'ubu nawe nyine aguma apfunzwe, bavuga ngo bamwungururije mu gihe amategeko y'igihugu agenga kuburanishwa n'ikurikizwa z'imanza z'ibyaha n'utohoza. Yoyo yerekana neza yuko umuntu iyo yejejwe na sentare ku rugero rumwe, rwa rugero rwa mbere cyangwa urugero rw'iyungururizo, uwo muntu aca asohoka naho umushikirizamanza amwungururiza aburana yitegereza. Ariko ibyo rero ubutungane bw'u Burundi turabona yuko butabyubahirije, ahubwo abo bantu bakabandanya bapfungwa kandi sentare yari yabejeje. Tukiyumvira rero ko mbega yemwe abo bantu baba bashaka yuko ukuri kujabona, nico kiba twituye kugira ngo ababishinzwe bikubita agashi bashobore guheraheza iyo dosiye. Abajejwe n'ubutungane nabo babareke bidegenze.
Radio Inzamba gateka kawe amakuru twateguye tubandanije mu gisata cy'intwari bereye. Umushingwamanza aburanira abanyamitahe batandukanye b'ibitaro Kila Hospital asaba ko umuyobozi wa Sokabu yohindurwa kuko ariwe ntandaro y'amabi yashikiye ivyo bitaro. izo biri mwikete Maître Sandra Ndayizeye yandiki urongoye ugwego nshingwantwaro gwa Sokabu amumenyesha ko Charles Ndagijimana ari uwo gusubirizwa kuko yafashe ingingo zitabereye kwa muyobozi ahagarariye inyungu za Sokabu muri Kila Hospital. Inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Muri iyo kete ryo kuri uno wa mbere myandagaro 2022 umushingo manza aburanira mu rwi banyamitahe batandukanye ba Kira Hospital yanditse asaba ko umuyobozi wa Sokabo yosubirizwa vuba bwango kuko ari we ntandaro y'ingorane zose zisinzikaje ivyo bitaro. Ingorane yateye ka muyobozi wa Sokabo imwe mu banyamitahe b'ivyo bitaro vya kijambere. Maître Sandra Ndayizeye adumurutoke ku ruhara rwa Charles Ndagijimana mu byo yita guhonyanga amategeko ngenderwa ko agenga ibitaro Kira Hospital Swiss Clinic. Ibihe bitoroshe ibitaro biriko biracamwo ngo byatewe n'uwo muyobozi akoresheje ikinyoma nk'uko byemezwa n'uwo mushingwamanza. Muri iryo kete avuga ibijanye n'ihagarikwa be n'ifungwa rya Dr Christophe Sahabo na Dr Jean David Pilote, umuyobozi mukuru he n'umuyobozi w'urwego nshingwantwaro b'ibitaro Kira Hospital. Abo bose ngo bafashwe ku kinyoma catanzwe na Charles Ndagijimana mbere yuko iyimika mu mabanga y'urongoye urwego nshingwantwaro. Charles Ndagijimana ngo ntatinye gukora inama y'abanyamitahe atubahirije ko ibitigiri by'abitavye bikwiye bisabwa n'amategeko ivyo bita koro mu Gifaransa. Maître Sandra Ndayizeye asigura ko haho nyanzwe ingingo z'amajana 355, amajana 356, amajana 359, amajana 361 n'imwe be n'ingingo y'amajana 365 y'igitabo kigenga amashirahamwe yigenga akorana na leta. Muri iryo kete ryanditse urongoye urwego nshingantwaro rwa Sokabu, umushingwamanza wa Kira Hospital yandika kandi agabisha iryo shirahamwe rya leta ko bagiye kuzokwitwarira iyo sosiyete be n'ubuserukira inyungu zayo ariwe Charles Ndagijimana ko arenze ububasha bwiwe mu bikorwa akora muri Kira Hospital. Maître Sandra Ndayizeye agasaba urongoye urwego nshingwantwaro kumusubiriza ku ntebe y'ubuserukira ishirahamwe Sokabu mu banyamitahe ba Kira Hospital.
Alexandre Niyungeko arakenuye.
Inzamba
Radio Inzamba makuru twateguriye tubandarize mu gisata cimunzi. Hari umugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania warungitswe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi warungitswe n'igihugu cha Tanzania gifatikanije na HCR ngo wagiye kuraba uko umutekano wifashe mu Burundi hanyuma ugaruke gusigurira impunzi ko zikwiye gutaha. Impunzi zikavuga ko zibabazwa n'uko ingingo zifatwa zitagishijwe inama. Inkuru ya George Nimenya.
Ikibabaza impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania no kwingingo zose zifatwa batabanje kugishwa inama. Uwo mugwi bavuga ko warungitswe impunzi ntizigeze zumenyeshwa. Kona rero uwo mugwi urungikwa kuraba ingene umutekano wifashe mu Burundi ngo ni ibintu bitangaje cyane. Umwe muri izo mpunzi aravuga uko byagenze.
Twaraye tuguye mu gahundwe twumvise ko aho hari abantu batowe n'akagwi kareta ya Tanzania ifadikanije n'abakozi bamwe bamwe bo muri HCR. Aho ako kagwi ubwa mbere kari karigeze gutegurwa bavuga ko kagiye kuzaserukira impunzi z'abarundi mu gihugu cy'u Burundi ngo kuturebera ko amahoro n'umutekano hiraye. Hanyuma rero mumezitahere ako kagwi ntikabaye kakigenda baciye babihagarika kubera byari byamaze kumenyekana. Kanama yahashyira yigeze dukoresha na nama leta ya Tanzania yigeze dukoresha ko ishyire umugambi wo gutora impunzi ishobora guserukira izindi mpunzi mu gihugu cy'u Burundi.
Abantu 14 nibo barungitswe, 5 b'inyarugusu, 9 nabo bavuye mu ikambi ya Nduta. Igihe cy'isaha 12 zo mu gatondo kuri uwa mbere niho bafata ibarabara rija mu Burundi n'ubu tumwumvirize.
Ikana mvire ni kusu havuyeho umugwi w'abantu batanu, hanyuma ikambi ya Nduta havuyeyo abantu 9. Abindukirizo baca bahitana abahano abahano mu gitondo baca baragenda iye kisa 12 igihugu cy'u Burundi.
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba twarondeye kuri telefone abaserukira HCR mu ikambi ya Nduta na Nyarugusu kugira ngo batubwire icyo baba bazi kuri uwo mugwi, ariko ntitwashoboye kubaronka.
George nimenya urakenuye uyo mugwi warungitswe mu Burundi kuraba uko umutekano wifashe uriyamirizwa n'abandi barundi bahungiye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu gihugu cha Tanzania bavuga ko bahunze ubwicanyi kandi ko na benshi mu bahunguka bamaze kugaruka mu buhungiro bahunga agatotezo tegamatwi izo munzi
Inshuti zacu ziranyuruzwa zikicwa tugahohoterwa tutagira gitabara bitore yakagwi kari muri ya migwi nyine itoteza impunzi ngo babinde kuturabira ngo yuko mu gihugu haramo umutekano be nk'igihe bakoresha isesa umuhana ku wundi babaza impunzi byiyumviro byacu nta n'ukwezi kuracamo ibyo batubajije barabifise ibyo bakumiye isesa bari nabyo ariko ngo bagiye mu gihugu ngo kuturabira umutekano mumenya yuko abahungutse batamara n'ukwezi mu gihugu baba bongeye kugaruka mu makambi ntibabazi ntibabafise bagaruka kubwo gucoteza bujyanye nta wanki wabo ati umutekano muke ubuhari
igihe twaraswa itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu twaraswe abo bantu bari hano abatujeje bari hano abo bantu ntibigeze baza kutuhoza amarira aho twari twagize ubwoba nta n'umwe twigeze tubona ngo aje kuduhumurika none kukiboza kuturabira amahoro abagiye bahunguka benshi turi kumwe hano bazana n'abana bari kurira amwe bavuga kiranga butwebwe abacu bahonye bariko barahunga icyo gihugu nyine none bacurondereye umutekano gute turasabye aba bantu kweri birabe kandi bikebuke kabisa
turasabye nimba nuba bararushe kubona impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania turasaba makungu yuko yodufasha n'abari muri leta ya Tanzania bamwe bafite imitima y'urukundo imitima ya rubyeyi kwicara kugira barabe ingene bodufasha impunzi z'abarundi kuko tugeze aho mwasi ashaka
tukiri mu yavugwa mu mpunzi mu gusozera aya makuru impunzi z'abarundi baba mu kambi ya Murongwe mu gihugu cha Congo bivuriza ku bitaro vya Katarupuru baravuga ko atabikoresho byo gupima indwara bikwiye bihari abagwayi bobo bagendana umugera wa sida ngo ni kibazo kuko bidashoboka ko bapimwa kugira barabe uko amagara yifashe basaba ko boronswa ibyo bipimo n'umuganga abakurikirana ni inkuru twategura na mugenzi wacu Twefine kani wabo
Ama magwayi bivuriza kuri ibyo bitaro bavuga ko bafite ingorane zikomeye cyane zo kwipimisha abangamiwe cyane akaba ari abagendana umugera wa sida bategerezwa kwipimisha uko amezi atatu aheze kugira ngo bamenye ingene amagara yabo yifashe kenshi niyo babahaye imiti irabananira basaba nyabuna ko boroswa umuganga abakurikiranira hafi
bavuga cyo nuko igipimo byazo ataje kuyihe kuko nka je sangwe ndi mu bagendana umugera aba dusangwe dufise ubwo bwo kuza baradupima buri mezi atatu ariko igipimo cya desekate nta gihari atubwira yuko kiri nundu atubwira ko dushaka kugendayo ariko nta n'umunsi umwe avuga ati reka dutwaye n'umuntu n'umwe n'umunsi n'umwe agende urumva rero n'imiti mu kwemera tuva kumira gusa ata kuvuga ngo bariko barana na duhi mbrira abano sanga mnihana wali kuwa layo kwa kuwe liki jivana nila mwakendo kwa wabili uti hindurira mwafuana kuhinduri mwumba tuwe kunukuli tuwa milo wena wikuwe mwunashora kuza nimi tuwa muhae ni hage nishima mwumarira yuti mwabzo uvzo ni chamarache ni charina njini hufangwa hayo ni yin nao nilo wakusatuli ya plaso gusa wakaraba gusa harge wa yubula chande wa tromu na yu hindi zose ni hagi pimo kini na kima kihari wa tini kujo kusawati kusawati kukubo tukundira na mdo bitele wa sawa kumahasi uwa mdo bitele hari urashua kumunitura kama nyatuwasi vila asili kasuma kunga kuindi vitaro
Uruganda rwa radio inzamba rukabagwa agerageje kurondera abarongo iyo kambi ya murongwe kugira batanga umuco kuri iyo myidogo y'abagwayi bivuriza kuri ibyo bitaro bya Katuluku ariko tukaba tutashoboye kubaronka
arakoze trifine kane wabo ninonga haduce dusozerera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye Edi Claude nazwe nabashikirije ndabifurije kuranigwa mu banyu no mu byanyu na ubutaha.